Chashene kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isangira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muva ku mirongo migufi yashotweve kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali hikaze makuru kuno mugoroba mwategure mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Igisata cha ONU citamagara abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo gisaba makungu kureka gukumira u Rwanda kwerekiza cha Marburg. OMS yemeza ko kiriko kiraranduranwa n'imizi muri gihugu
because they are unnecessary and can harm Rwanda's economy. Except harm, it doesn't bring anything. I mean the travel trade and restrictions.
Uyu ni Tedrosa Danon Kebreyus atwara OMS muri make ahagira ati ugukumira u Rwanda ntacyo bimaze bishobora gusubiza inyuma ubutunzi bw'ico gihugu. Ino nkuru turayigaruka ko handi hato hakujya muri Kenya naho rigati gacaguwa aheruka gukomborwa mu mabanga ya vice president havuga ko umutekano wiwe ubangamiwe navyo nyine twabiteguye muri ganino ku isi. Israel yagavye ibitero ari cicaro gikuru c'igisata kijeje pereza mu murwi w'abarwanyi ba Hezbollah. Ido ni dehano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase musangwe kaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika. Reka makuru yacu tuyahere muri Kenya aho rigati gacaguwa aheruka gukomborwa mabanga ya vice president avuga ko umutekano wiwe ubangamiwe. Mu kiganiro yagiranye n'amenyesha makuru akiva mu bitaro uno munsi kwa Mungu aho yaramaze iminsi kwivuza ubabare mko mu gikiriza, rigati yavuze ko ubutegetsi yahoramwo bwamwatse abahora bamukingira umutekano bamwe mu bakorera mu biro vyiwe nabo barahagarikwa mu kazi. Rigati gacaguwa mu ico kiganiro yavuze ko ico azoba cose kizokwege kwa kuri president William Ruto. Majambo yiwe yagize ati yarirengagije ivyo yasabwe n'ubutungane anyaka abancungere umutekano gihuti huti ni hagira ikishikira canke igashikira umuryango wanje bizoja kugatwe ka president William Ruto. Rigati gacaguwa muri ico kiganiro namenyesha makuru yabandanije kuvuga ko akatari kake muri kahise harabashatse kumwica. Yise president Ruto umuntu mubi cane w'inzigo kandi yibagira n'ingoga wamukoreye vyiza agira ati ndababazwa ninge n'umuntu nafashije kugira ngo abe president nkamwizera ashobora kunkorera ikibi. President William Ruto wa Kenya ntacara avuga ku mugaragaro kubijanye n'ikomborwa rya Rigati yigeze kwasoma mbike wiwe akaba yanamuhesheje amajwi yatumye atorwa nka president wa Kenya. Inama nkenguza amateka na shinga amateka za Kenya muribuka ko kuwa gatanu w'indwi heze ariho zatura zemeza ko gacaguwa yovanwa mu mabanga ya vice president. Abakenguza amateka bavuga ko muzaha 11 yagirizwa basanze bitanu arivyo bimwagira naho atashobye kuja kwisigura muri amankinguza mateka kwera ari mu bitaro yinjemwo hasigaye amasaha make gusa ngo urubanza rwe rutangure. Ivyo vyose yagirizwa arabihakana avuga ko yahemukiwe n'abamundementanirije kugira ngo bamukure ku butegetsi. Amaze gukomburwa president wa Kenya yaciye agena umushikiranganje intore hagati mu gihugu Kiture Kindiki kugira ngo amusubirire ariko se ntare bibahiriza ibwirizwa nshingiro nayo mu nyuma itegeka ko igenwa ryiwe riba irabangiriye. Umurwi w'abacamanza washizeho na sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro uzotangura kurimbura izino dosiye kwa kabiri w'indwi buca dutangura. Ijwi rya Amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu vy'intambara ya Hezbollah na Israel. Igisirikare ca Israel kigwanira mu kirere cagavye ibitero ahari cicaro gikuru c'igisata kijeje pereza mu murwi w'abarwanyi ba Hezbollah n'ahahingurirwa ibigwanisho vy'uwo murwi i Beirut ku murwa mukuru wa Liban. Itangazo Israel yasohoye rivuga ko ingabo z'ico gihugu zishe kandi Alaj Abbas Salame yari mu burongozi bwa Hezbollah, Raja Abbas Awache umuhinga yarajejwe ivyo gutanga makuru muri uwo murwi na Ahmad Al Hassan yari ajejwe ivyirwanisho muri Hezbollah. Israel ni atomoye nimba abategetsi biciwe mu bitero Israel yagavye ku cicaro gikuru ca Hezbollah naho uwo murwi uhingura ibigwanisho canke biciwe mu bindi bitero. Hezbollah na ciravuga kuri ano makuru. Abo Israel yemeza ko yishe baje biyongera ku zindi ndongozi za Hezbollah ico gihugu cishe kwa gatanu muri zo harimo icegera c'umukuru uwo murwi yitwa Bint Jebila. Hagataho Israel yemeza ko yanasambu ya mabarabara aca mu kuzimu ari mu buseruko bwa Libani arabagwanyi ba Hezbollah. Duce tubandaniriza muyu Burusiya na Ukraine. Burusiya nabwo buvuga ko bwakoroye indege zitagira abadereva drone za Ukraine ijana na cumi. Ubushikiranganji bwo kwivuna basi muri ico gihugu busigura ko Ukraine yari yarungitse izo ndege mu burere indwi, nyinshi muri zo zari zateye akarere kitwa Kherson. Buramatari wako karere akavuga ko abazimyamuriro bane bakomerekeje n'ibisigarira vyazo. Ntimenyerewe ko Ukraine igaba ibitero vya drone bingana gutyo mu Burusiya. Ku rundi ruhande, Ukraine nayo ivuga ko misiri Burusiya bwateye mu gisagara citwa Kiev ari zakomerekeje abanyagihugu 17 zisambura amazu yo kubamwo nakoregwamwo urudandazwa. Ukraine ikabandanya kuvuga ko nayo yasambuye drone 31 muri 49 Burusiya bwakoresheje mu kwigaba ko ibitero. Ano makuru yose n'ayandi mushobora kongera kwiyumva kuri wezi tatu akaburungura jacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Rwanda. Ishami rya ONU ryitamagara abantu ku isi OMS risaba amakungu kuva naho akato byashize ku Rwanda kubera ikiza cha Marburg. Tedros Adhanom Ghebreyesus atwara OMS mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru mu rugendo ari mu Kigali mu Rwanda yavuze ko ico kiza kiriko kiraranduranwa n'imizi mu Rwanda kubera ingingo ico gihugu cashizeho. Umenyeshamakuru wacu Henrik Bagirubusa yakurikiye ico kiganiro.
Mu kiganiro ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS ryahaye abanyamakuru kuri iki cyumweru bari kumwe na Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda bagaragaza uko icyorezo cya Marburg gihagaze. Bavuze ko mu minsi 6 ishize nta bwandu bushya bwabonetse kandi ntawe cyahitanye. Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus ukuri ishami ry'umuryango w'abibumbye ku isi ryita ku buzima yavuze ko ibi byose byatewe n'ingamba zashyizweho na Leta y'u Rwanda gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa. Uyu ni Bwana Sabin Nsanzimana, Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda, asobanura uko virusi ya Marburg ihagaze mu Rwanda.
Turi kubona ibipimo byiza byaho icyorezo cyerekeza. Tumaze hafi iminsi 6 ntawanduye iyi virusi ugaragaye mushya, ndetse n'abitaba Imana ntawe twabonye muri iyi minsi 6 ishize. Biratanga icyizere nubwo icyorezo kitararangira, ariko bikanatuma dukomeza imbaraga zose kugira ngo haba hakiri icyuho, haba hari umuntu umwe cyangwa wahuye n'urwaye tutaramenya tube twabasha kumugeraho, bityo tugere ku ntsinzi mu buryo budatinze.
Bwana Tedros ukuriye OMS yashimye ubutegetsi bw'u Rwanda kuri iyo ntambwe, ariko by'umwihariko asaba ibihugu byari byarashyize u Rwanda mu kato kurukura kuri uwo murongo. Ishami rya OMS rivuga ko bitabaye ibyo bishobora kwangiza ubukungu bw'u Rwanda.
I would also like to reiterate that based on a risk assessment,
ndashaka gushimangira ko dushingiye ku byagenzuwe, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima isanga akato kashyizweho mu by'ingendo n'ubucuruzi katagikenewe kandi gashobora kugira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda. Nta kindi bishobora kutuzanira mu bukungu n'ingendo, nta kindi mu by'ukuri natindaho uretse iyo ngingo. Hari bimwe mu bihugu byumvise iyo nama, ariko ibindi byashyiriho akato u Rwanda mu by'ingendo n'ubucuruzi byagombye kwisubiraho.
Bwana Tedros muri urwo rugendo rwo guhangana na virusi ya Marburg yashimye abafatanyabikorwa bafashe iya mbere kuko u Rwanda hafi, ndetse na OMS yizeza ubufatanye ko buzakomeza.
OMS izakomeza gufasha Leta mu gushaka igisubizo dufatanije n'abafatanyabikorwa bacu. Twatanze inzobere mu bya tekiniki n'ibindi bikoresho mu kurwanya iki cyorezo. Ndashimira by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza ku nkunga bateye OMS n'abandi bafatanyabikorwa.
Bwana Sabin Nsanzimana, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, yanasabye abaturarwanda kudaha akato abakize virusi ya Marburg. Anongeraho ko bazakomeza kubaba hafi bakurikirana imibereho yabo.
Gukira indwara nyine buri wese ashobora kurwara indwara iyo yose, ariko gusubira mu rugo abantu bagatangira kuvuga bati uyu nguyu yarwaye iki n'iki, turabirwanya cyane. Ahubwo tubafashe, tunabegere mu kazi, ahandi no mu ngo, aho tubana nabo mu miryango, aho tuzi, kugira ngo bumve yuko igihugu twese n'umuryango nyarwanda ndetse n'ababa mu Rwanda twese tubashyigikiye, kuko baciye mu bihe bitoroshye. Ariko tuzakomeza kureba mu buzima bwabo. Hari n'abatarakira n'ibisigisigi cyangwa virusi yabashegeshe, ariko hari n'abatarigeze bagira ibimenyetso bikomeye, bahise umubiri wirwanaho bafashwa kuba bayitsinda mu mubiri wabo.
Kugeza ubu virus ya Marburg ntigira umuti ngewe nta n'urukingo mu guhangana nayo uretse kuvura ibimenyetso byayo nk'uko byemezwa n'inzobere mu buvuzi. Mu Rwanda kuva virus yamenyekana imaze guhitana abantu 15 abakirwaye n'abantu batatu gusa mu gihe abanduye bose hamwe bagera kuri 62 hakize 44 nk'uko bitangazwa na OMS ndetse na Leta y'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu bihugu byafashe ya mbere mu kohereza inkingo mu Rwanda zo guhangana n'iki cyorezo. Iri kandi no mu bihugu byafashe ingamba zikakaye ku bagenzi bava mu gihugu cy'u Rwanda berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Eric Bagirubusa, urakoze. Duce tubandaniriza mu Burundi ahavugwa ikibazo cy'abakobwa bashorwa mu rudandazwa rw'abantu mu gihugu cya Tanzania. Abakoregwa ayo mabi bajanwa kurongozwa ku nguvu n'abo batazi, abatwara babanza kubambura ibaranga bakabibeshesha amaronko. Bamwe muri bo batanga ubuhamya bw'ivyabashikiye bemeza ko iyo bafashwe n'inzego za Tanzania zibahohotera. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguwe ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomego na Thierry Ndayishimiye, i Kigali mu Rwanda.
Naho atakintu cyabaye mu gihugu ndo bamwe baruca baguma bavuga nyine ngo ndi imara
nibiro nyoroera gushika yo nyamurutana.
Ayo marira na gahinda nayo abigeme b'abarundi kazi baheruka kwirukanwa muri Tanzania bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha kubashaka kubagira abagore babo muri ico gihugu bakugwa mu mihani wabo mu masaha y'ijoro buriko buraca. Ababagura babacisha mu nzira badashobora kumenya kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma. Mbonimpaye Audrey umukobwa afise imyaka yo hagati ya 17 na 19 ava muri komine Giharo intara ya Rutana. Numwe mu bakobwa abakunzi b'Ijwi rya Amerika basanze mu ntara ya Makamba aharindiririye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima arimwo. Uko niko byatanguye.
Cyaharaje umugabo wa Tanzania batanana n'undi wahaya Gitanga. Umuntu yaje avuga ati shaka umukobwa yo ja kwimuka Itabora kurongorwa. Bashya bamubwira rero mubyeyi twe twagomba umukobwa aja kurongorwa Itabora. Ati ni twebwe tumuke keneye mama gace amahera 5,000 by'amarundi ngo nagashimu wene araje kurondera abakobwa nyina twa yadufaye turi babiri.
Ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na Nduwimana Yudesi umukobwa w'imyaka 20 wo ku Rubaho mu Rutana. Imbere yo kuvanwa imuhira igihe cy'10 z'ijoro bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu cya Tanzania na katakoze ngo yanke kugurishwa.
Aje wacyo bavugana na mama yuko yabagomba umukobwa twara kuyimugwa. Mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo kiye cyo ntangura kwa mama capuka ati nuke ndandazi ngo ntangora ntuzogiri layo champungati je kweli ntakuntu ndoza kurongorwa ku muntu ntazi kandi ni wa mugabo ari ka mbere ndamubonye je kweli bya mahera babivugana buke buke na je ntumva je simenya yuko baba barabahaya mahera je nta na makeyo ampaye ari ndabyase ba mama ni bene bakumye bambwira ati genda.
Uwera batwaye bumva avuga ko ni abashikana muri Tanzania k'umukobwa umwe ahabwe inka 15. Abo bigeme mu kubatwara nta bibaranga baba bafise. Ibyo biraheza bikababera ingorane mu nzira bacishwamo iyo bishitse bagahagarikwa n'inzego zijeje uruja n'uruza. Audrey na Yudesi barafunzwe iminsi 4 mu gashi Tanzania kubera kutagira ibibaranga. Bo bibaza ko mu gihe uwabajanye afise ibimuranga ko nabo atakibazo bogira. Bimwe mu byo bahendeshwa nk'amaronko bakiri mu nzira n'impuzu bagurirwa n'ubatwaye ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza. Kuzoba mu buzima bwiza bwo kugendera mu miduga ku makinga no kuryama ku matera babihendeshwa nk'ubuzima bwa kazoza. Prosper Budunya ni umubyeyi wo muri komine Kayogoro yatwawe abana biwe babiri haraheze imyaka 2 ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye. Mugashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe ari ngegwa no kubona udomo rutoki kuri muri urwo rudandazwa ariko ntahanwe.
Urarira hanyuma ugahora none wogira gute?
Rega umutekano uva mu gihugu.
Rega naho mushikirizo ubutungane bwo acavuga ngo arambeshyira bikabigeza
birambabaza cyane. Twe turiko turasaba igihugu ko cyo dutakira dufasha ntihagire umwana asubira kuzimira bagashobora kuzibira hariya ku muragarazi. Uwo nawe tuzobona ari karakora iyo misiyo yaha tumufashe tukamuha abajejwe umutekano bazoteze kumufata bongere bamuhane.
Ndengeje David umuyobozi ajeje uterambere gingo n'ikibano mu ntara ya Makamba aremeza kugo rudandazo kwa bigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe Tanzania usanga bava mu miryango itifashe n'iyababyeyi batabanye neza. Kwa Nkurunziza Adelaide ni mu muryango murezi wakira abana birukanywe Tanzania agakura no mu kigo Stam gifasha abo bana. Natahura ibiriko biraba ku bigeme b'abarundi kazi arabye urugero biriko
turabona yuko haza nk'abana benshi barenze ucasanga biraturengeye ejo haje abana batanu no munsi haje abana bashika hafi 10 byari haje abana bashika 40 baburenge basibakuza misi yose yarenze birababaje cyane nk'umubyeyi abwira umwana ngo genda wubake ku muntu atazi atazono kwigera abona n'umunsi warimwe. Icyo twosaba abo bavyeyi uko boza baritonda bakihangana batarindiriye yuko baja kudandaza abana babo.
Uyu mugabo wo muri komine Mabanda w'imyaka irenga 40 abonye ababigeme uko niko yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndabibonye bino bintu by'aba bana binteye agahenda kenshi ndabyitegereje nk'umubyeyi nabyaye jambo baje kubona igihugu cyacu abana bacu bahe bagenda i Tanzania aba bakobwa bacu bavino mu gihugu cy'u Burundi bikocasanga bagiye kubakana n'abatanzania iyo bashitse ari atumva ko bagira ibibazo bikomeye bo bantu cyo no bahanura n'ukuri bovayo bakavuga ibujimo kadibona cyo no usaba leta y'u Burundi nuko twosaba yuko ababyeyi badafite amiko yo gukurikirana ababana neza yuko leta yogira ikintu yoshiraho cyo bafashe kugira ngo abana bagume hafi y'ababyeyi ntibagume baza kugoreka mu cyo gihugu cy'Itanzania.
Niyongere Charlotte n'umukenyezi arongoye abandi ku mutumba bikobe zone gitara ya komine Mabanda. Uwo mutumba uba ku miryango myinshi yabimukira iba mu ntara zitandukanye z'igihugu. Kubwiwe na gahinda ku babyeyi kuko bigumye uko na kazoza k'igihugu kogorana.
Nkure abo bantu barasambura ingo cyane gose baje kubaka n'abana bakabashingiza i Tanzania babahaye amahera kuranze umwana bakubwira yuko bamuhaye 100,000 sikuri barababaye mugabo natwebwe ababyeyi bo mu gihugu cy'u Burundi twese dufise ubwo bukene kandi twokwigarukana ku mutima w'ubuvyeyi nk'umuvyeyi ndumva mbabaye cyane ndetse no kwihebura nkabona yuko igihugu mu minsi kitazaba gifite kazoza kubera abo bana ari bato batariko bariga n'amashuri nkabona ko iterambere zotugora mu minsi.
Mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakuru ngo bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu cha Tanzania bifiye mu migwi y'ibyo bihugu ikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira bafatanyije n'igisata cyawo ni kijejwe ingenzi OIM abo bantu batagira ibyangombwa bagatahukanwa. Niyubahwe Ines Sonia ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu.
Akabo twotera abarundi bashaka gukorera mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafite ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafite n'ibyangombwa bibaranga icyanyuma bakagenda baraba yuko bafise imyaka yo gukora. Aho rero turatera kamo n'abavyeyi n'abajeje intwaro umutekano ubutungane ndetse abarundi bose muri rusange kugira ngo bazere bafasha muri ico kintu hagende gukora koko hanze umurundi abirekurirwa n'amategeko.
Abana babigeme bajanwa mu rudandazi wahogo kuja kurongorwa mu gihugu cha Tanzania abenshi bava mu ntara zihanura ubibe n'ico gihugu cha Tanzania nka Rumonge Makamba Baharutana Ruyigi Changuzo na Muyinga.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abakunzi bagakino Combo Taxi umwanya ni rwanyu.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Murabona ko ni motoka ya nini nshasha inzugi zose zirakora injini ni fresh.
Ewana jewe ndabona umenga ibintu byose bimeze neza je nashimye nashimye kabisa.
Ejo madam niko murabona ibintu bishoye mu rabivamo koko madam. Combo taxi ni modoka yubashikwiriye kugenda mu mihanda y'iwacu muhumuro kureke ya mihanda y'iwanyu imikukungwa ndi rusange ni nge buraye gukana wowe bose uyagukira ubusa rwose ibintu birimo rwose.
Okay ivyo turabiraba turabiraba
none se bwana we umva nkubari zarata
kuri amkabane
ya moteri ya imeze gutera
sha moteri imisha pe
zambura kapo turere no
na kibazo
ya
nurwe bepe imodoka ndaye gukana tu
Ojati mbere kuigura rero.
Niko sabanya rusange kuki mukunda kuvunda mwabana.
Oya mutuze mwembi muri abakiriya banje mukuye kubahana. Icyo nifuza cyane ni sente umuntu yari na percent obagwobori mitamweze motoka.
Yesu shefe mva nkubwire rero.
Eh.
Ureci uyu mugore yigutesha umwanya. Sibyo? Aba bantu bi rusange ntibaza gaciro k'ibintu. Nibo bantu basigaye inyuma mu baturage bose baka karere.
Ngongwe kiza kaka.
Yuwani. Zirikana ki tagisi yari nk'inshuti yawe magara.
Nyo.
None kuki tagisi yawe nziza nk'iyi ngiyi. Ushobora kwifata ukayohereza rusange ahantu atarakakaburimbo nakamwe ahizagihora yapfuye kubera kugenda mu bintu by'ibihanda bidasobanutse. Imihanda yo mu bantu babatindi batagira n'urwara rwo kwishima.
Wa mugabo oya
we wizwe kunyima doka.
Mbwize kuri kintu uzinza abanyarwanda.
Reka nkubaze. Mbere kuza wabanje kwireba munderwamo ngo ubone kuza gutukisha ino taxi.
Neza
gusiki. Ariko wa mugabo mburiro kisusiza nyo.
Beke
oya uri kutuko uyu mugore manyo gakabya cyane.
Umva shofe. Taxi yawe ntabwo ikoranye n'uno munyarusange kazi. Wabo yemukira rwose pe. Ariko se ubundi nkubaze mada.
Ndemba ni wabudete.
Ujye guhagura kwawe wiyemenguje kugura ino modoka umvaga ifite agaciro nka gidogotogo koko.
Uranyumvira shofe.
Ndakumva mama.
Sigara n'uyu mugabo je ndigira.
Tumuka rwose iki kibuga kirakurenga.
Oya madam ugende. Nega mwembi ndabakeneye urumva. Kandi n'uno mugabo na gafite uburenganzira bwo
kugira amafaranga kwa ari nyiye.
Oya nawe urimo gukabya cyane. Kubera katuruke rusange niyo mpamvu ushaka kumusuzugurira hano se.
Okay, reka mbare cyo kwamubishaka. Tubwire igiciro cy'imodoka yawe ureye ko n'umugore adahita yikura. Ngaho.
Mundi muri koneje iyi. Ayi modoka mwayibonye ni nzima ahantu hose irakora urumva. Sente zo zengagara musinyi nginyo. Nagagomba kujya munsi wa miliyoni 10 nzo nshaka
uteki shofe madawa wa mafaranga urafite ra n'icyo kurumba wazi
bayiki
ngo ngiki
ubayiki kaga sunzuguru kagiye baravuza maheru tanguye kugumira
ariko shofe uhambabariye ko
kugumira n'uko
tugabanya n'uko
ariko tunago nazigabanya ku faranga
nawe abafana babeshya
kumbe ni wowe utaruze gaciro ka combo tax
ntawe nza ko bigeza hosho
shofe
karame mama
jewe ico giciro ndacemeye
mama yo ni deal none we
ni deal itahamo ndayitahamo kuko amahera nca ndaguhubunye n'ubu
ngora fitayo sandara gutyo
cyane aje niteguriye 15 inti yari kunchika kombota kibyashoboka
ari twine tuture wa yeri no tugatwikira neza
ariko se ubwo mugiye kugenda koko umva sofa mbaratankubwire
none se
anyemere nk'umuntu w'umujama urumva hazakwishyura mu byiciro ariko imodoka ni nseke rwose urumva yankora business pe yara nk'umujama mugenzi wanje rwose wibanteza kabisa
oya n'ibyo bibazo byangomba gukemura naya amafaranga
wa mugabo ihangane birashika haburana babiri hagatsinda umwe
ahubwo wa mugabo neze ko wabyumvise neza sibyo njyewe nago njyagendera mu bintu byawe by'ivangura wabyumvise
muragiye ubwo koko mwaretse se nanjye nkaza ngasinya niwe mukamaye komisiyo
komisiyo ni wowe komisiyo y'ikisi laka mama nkuru fede
ewe sha
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolencia grand lac
Combo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Ijwi rya Amerika ubu naho tubashikiriza ikiganiro bungabunga ubuzima.
Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turungurana ubumenyi ku kamaro k'ibyishimo mu mibereho myiza yawe. Inzobere mu bijyanye n'ibyishimo akaba n'umwanditsi w'ibitabo Dr. Alphonsus Obayuana aradusangiza uburyo bwihariye bwo gupima ibyishimo. Ikindi ikiyobyabwenge gikorano kirimo kwangiza urubyiruko muri Sierra Leone. Naho Nigeria yo irimo gukaza ingamba zo guhashya kanseri inkondo y'umura. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho muri ikiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ndabasuhuje ndeuje niya mukankusi bashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri ikiganiro bungabunga ubuzima. akayamvugo ngo wihangayika ishime. Ibyo nukubera ko kwishima bidatuma wumva umerewe neza gusa, ahubwo binagira ingaruka nziza ku buzima bwawe. Muri raporo iheruka y'ikigo Gallup World ku nshuro ya 7 yikurikiranije, Finland yagumye ku mwanya wa mbere nk'igihugu abagituye bishimye kurusha abandi ku isi. Ku mugabane wa Afrika, Libya niyo iyoboye, igakurikirwa n'ibirwa bya Maurice. Inzobere mu buvuzi zivuga ko ibyishimo ari ingenzi ku budahangarwa bw'umubiri, ku mutima wawe, kandi byanagufasha kurama. Igitwenge rero ni kimwe mu bigaragaza ibyishimo. Ni kangahe ujya useka? Mu gihe igitwenge ari imwe mu marangamutima y'umubiri azamurwa n'ibyiyumvo runaka, inzobere mu buvuzi zivuga ko kigira umumaro w'ingenzi mu kuzamura ubuzima n'uburame.
Chibale Mukobe ni inzobere mu by'imitekerereze ya muntu, akorera mu kigo Serenity Wellness Center Kirusaka, kibanda ku bujyanama mu by'imibereho kikanafasha babaswe n'inzoga n'ibiyobyabwenge. Arabwira Ijwi rya Amerika ko guseka bifite inyungu nyinshi ku buzima, bigabanya imisemburo ya cortisol itera umuhangayiko, bikongera imisemburo ya endorphins ikabikora nk'uburyo karemano bwo kugabanya ububabare, ari nako biruhura umubiri.
It also helps boost your immune.
Binafasha kandi mu kongera ubwirinzi bw'umubiri wawe, aho byongera ikorwa ry'abasirikare b'umubiri bafasha mu kurwanya zimwe mu ndwara.
Ubushakashatsi ku buvuzi bwagiye bukorwa uko imyaka ishira bwerekanye ko igitwenge gitera ingirangingo zo mu mutima kwaguka, bikongera imitemberere y'umwuka mwiza wa oxygene mu mubiri. Icyakora igitwenge buri gihe ntigisobanuye umunezero. Rachel Mukombwe Sedat, umuganga akaba n'umuyobozi w'ikigo Reveal to Heal, yabwiye Ijwi rya Amerika ko umunezero ari ukugira ibyishimo, ukunyurwa no kumva umerewe neza.
When we talk about laughter,
iyo tuvuze igitwenge, umuntu ashobora guseka umwanya wari wose, yaba anezerewe cyangwa atanezerewe ashobora guseka. Aha birashoboka cyane kujijisha ukerekana iyo mimerere mu by'ukuri idahari. Ngarutse ku rwego turimo nk'abavuzi, nabonye abantu baseka igihe bari mu ruhame bakamwenyura, ariko twaba turi mu biro byacu turimo tubaganiriza bagasobora ko nta munezero bifitemo.
Umunyarwenya Emmanuel Musaka avuga ko yifashisha ubuzima yanyuzemo agasetsa abantu. Avuga ko igitwenge cyamufashije kwigobotora ukwiheba inshuro nyinshi.
We are the most depressed people.
Turi abantu bihebye cyane kurusha abandi. Ubu ni ukubera ko twishakamo umurava wo kuvuga kuri ibyo bihe n'ukwiheba twanyuzemo mu buzima, hanyuma tukabihindura mu rwenya, tugasetsa abantu, hanyuma nabo bakaba babihuza n'ibyo bacamo.
Bamwe mu batuye Rusaka vubaho ubwo barebaga umukino wa rugby, ibi ni byo bavuze ku gitwenge.
I like laughing. Oh yeah, I do like laughing.
Jewe nkunda guseka. Oh, yego ndabikunda. Nkunda guseka kuko guseka ni byiza.
I define laughing as a social connection.
Njyewe guseka mbifata nk'isano mboneza mubano cyangwa se igikorwa mboneza mubano gifungura gukikirana kigashimangira imibanire.
Byaba gutera urwenya n'inshuti cyangwa se kuryoherwa n'agafilimi gasekeje uri hamwe n'abanywanyi, igitwenge gituma abantu bashyikirana kandi kikarema ibihe bitazibagirana.
Mu gitabo Reclaiming the Sacred, ubushakashatsi bwerekana ko 70% by'abantu babayeho mu bukene bukabije ku isi banyuzwe n'ubuzima bwabo. Ni mu gihe ku bakire iyo mibare iri hejuru gato ya 17% gusa. None se wowe ushimishwa n'iki? Igitwenge kikugiraho izihe ngaruka? Ibi ni bimwe mu bisubizo.
C'est d'abord le sentir en l'aide avec ma famille.
Ubwanjye icya mbere ni ukugira amahoro mu muryango. Buri munsi iyo ntashye muhira, ikibazo cyanjye cya mbere ni ukubaza niba umuryango umeze neza, umugore wanjye n'abana, niba buri kimwe kigenda neza. Ibyo ubwabyo ni ibyishimo. Iyo numva ntishimye, ngerageza kutigunga, ahubwo nkaganira na mugenzi wanjye cyangwa inshuti, nkababaza ibibazo ku byiyumvo byanjye.
Ikiganiro cyacu Bungabunga Ubuzima cya none ni aha tugisoreje. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama zagufasha kumererwa neza n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi, gumana n'Ijwi rya Amerika ku muyoboro wa internet wa esatu@radioyacuvewa.com. Naho ubutaha mwakoze kubana natwe, mukomeze kugubwa neza no guharanira ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ino ngaha duce tuba turabangiriye amakuru yacu n'ibiganiro byano masaha kuri mikro no muhinga bw'izyo mari kumwe na Diana Nininahazwe ndabifurize ijoro ryiza turongera mu makuru yo mu gitondo.